Imuva ni radio ijwi ry'America. Ijwi ry'America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteza amatwi kuri no saha duhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika, abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe, abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cyagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati cha Somalia na citwa Dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri, byatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa bya gisirikare byo kugenduza ku karere mu ijoro, aho wasamburwa bikomeye n'iyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kwivuga amazina, avuga ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cyane. Umugwi w'abagwanyi ba Al-Shabab bayitiriye icyo gitero bavuga ko bishe abasirikare ba Kenya 15. Igisirikare cya Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare bacu baguye muri icyo gitero. Mu ndwi iheze, igitero kindi cya bombe benico cyarahitanye abasirikare ba Somalia batari bake, cyongera cyonona umuduga w'igisirikare. Andi naho Afshan Akbal, umushikiranganji wa Pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yarayacitse ku icumu mu gitero cyagizwe kuri we mu ntara ya Punjab hagati mu gihugu. Igipolisi kiremeza ayo makuru cyongera kivuga ko uwo mushikiranganji yarashwe mu gitugu ku kuboko kw'uburyo. Akbal yaciye atwagwa byihuta ku ivuriro riri hafi yaho icyo gitero cyabereye. Abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atarabangamiwe cyane, aho yaciye akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa Lahore aho abandanya kuvugwa. Akbal yarashwe n'inkoho inshuro zibiri aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza cyaberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara turukamo. Umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka 20 irenga ko mike, ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yari afise umugambi wo kwica umunyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji bwa Pakistan, Shahid Kavgan Abasi, mushikiranganji mukuru, aranegura ico gitero yongera asaba ko igipolisi cyotanga icegeranyo c'amatohoza y'ico gitero mu maguru masha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura ico gitero kuri uwo mushikiranganji, yongera imwifuriza gukira bidatevye. Igitero cha bombe ikomeye cyane kandi cyaturikiye mu musigiti wariko ukoregwamo ibikorwa by'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu 17 bariko barasenga, gikomeretsa abandi 33. Icyo gitero kibaye inyuma yaho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya Afghanistan anyuruje umugwi ugizwe ahanini n'aba engineer b'abahindi. Icyo gitero cyabereye ku musigiti mu ntara ya Khost iri ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Abdul Hanan, umukuru w'igipolisi muri iyo ntara, yavuganye n'ijwi rya Amerika aremeza igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero, yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi. Na uriyitira icyo gitero, abagwanyi b'abatalibani barahakana bavuga ko atari bo bakikoze. Andi naho mu Burusiya, Alexei Navalny, umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu, yarekuwe n'igipolisi inyuma yaho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana. Bose bafashwe bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyi mikwa icese rya Perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibirori byo kwimika Perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Imyirekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i Moscou no mu bisagara 90 by'igihugu ku munsi wa gatandatu. Navalny yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho Navalny kumwe na bagenzi be, umugenzi wiwe na Nikolai Leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike Navalny ashitse mu kibanza cy'imyerekano hagati mu gisagara cha Moscou. Navalny n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi atarashika mu kibanza cy'imyerekano cyiswe Pushkinskaya Square. Amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myerekano itari yemewe n'amategeko. Ayo namakuru avugwa hijya no hino ku isi mwayashikirijwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru wejeje kudushikiriza. Uno munsi kwa mbere niho ingingo ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangaza makuru mu Burundi Sense gwafashe ku munsi wa gatanu uheze yukugara imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atandatu itegekanijwe ko ija mu bikogwa. Mu itangazo radio Ijwi rya Amerika ryari yamirije iyo ngingo y'uguhagarika ibikogwa byayo. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza radio Ijwi rya Amerika gutangaza makuru. Ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande ibibera hijya no hino ku isi, ari naco gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe iyo ngingo y'ugwego sense yafashwe haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Tukuri ku nkuru yafashwe n'ugwego sense mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Karenga Ramazan ajezwe ugwego sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radio Ijwi rya Amerika ku mirongo yayo ya FM.
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko ugwego sense n'ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga n'ugwego ruri hagati abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya Yuan ya Vol Amerika ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko zikorera ku mategeko ya sense zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo, icyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ugatusanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose.
Mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo, murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushya na Ramazan Karenga, murazi ko hariho uburyo bwa none bwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radiyo bigashyirwa ku yandi maradiyo aho mwaratoje neza mubona ko ari maradiyo akorana na ni radiyo Ijwi rya Amerika.
Twaratoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turaza ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora nibyo tuvuga rero twebwe numuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakuye kubimenya icyo twita frequence frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT agence de régulation de contrôle des télécommunications hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri zo radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacyusanga hashamo voile d'Amérique icyo ni kosa rikomeye ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri iyo zo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kugagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tugaca tubandanya ibibandanye isamiranya kuri voile d'Amérique turabona icyo ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko gifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isani yaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu coba caratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha coba iki
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha
radio ijwi rya Amerika i Washington DC muri cyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba basavye urwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabura makuru bafitiye uburenganzira umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Munezero yarahaye mikro abo banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba
yengende yake naivaye makweli kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hijyano hino bumva bacyafate nk'iyo ngingo umva hari umunyagihugu yonezeza kandi yakumviza amakuru hijyano hino nk'iyo turyamira ko yatangaza amakuru nk'iyo radio prima yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cyane zimba kandi bampomvye
wanda yakiriye nabi kubera yashikiza amakuru meza meza cyane kandi ni byiza cyane byitushikiza byose ijwi rya Amerika
n'abantu bafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze cyanke atakuri ko atakimo cyo kigo yavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nicyo nikoze bakoze ukuri ukavuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi kuwacu utandukanya n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho uteza ufata ni banyabusa kuyugaranye nzohomba rwose mugabo ngirabazobiha inyanyura munyu
kubera naho ramenye utuntu two hijya no hino nzobampombye information
mu gihe kimyesha makuru gihagaze ihomba byo ntibibura frame mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose si bingorana makuru nshya kuyamenya cyagorana gusura kuronka
ego hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivutse uhuye rero murumvise ijwi rya Amerika bikacya bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava kashobora gushikiriza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo amugaba hari bakayivuga urumva nkubwo n'ubuhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ujya ukasangira mu iramwonone nico gituma cyeno shaka kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atasho tugira ipfuye cyunacho tugi nukuvuga bayire kwikagoma ikora twebwe nta ngorane tutageza kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakugurwe je nkumvi iguyemo ntegezwe kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunca makeleta hanini
boye nyimaze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacha habiki hacha bakumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kubujyo icyo kintu cyabitunye kigatoye gumute
nka leta bon nkuko yafashe yogingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi bitewe barafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva so bati kuri seki kuri prokote yabwo yabayikufye ari profi wabo numva ihari hari ikintu cy'ingo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose mugaba akacyashimira kuyakupira kandi twari dusanzwe dukuraho inkuru kwa mu radio bakacyashimira kuyakupa
gituma tazoshikare ha ifise abanywanyi beshi abanywanyi bazoshobora kubaza hama badutorere igitumo cyo kimwe no vuga nuko bene ama radio bo kwihangana bazoca babivamo nti wasubiye kurondera iryo tri gusa bazobirondera mugabo mu nyuma niba dzoca bagabanya kubyo bahara badushikiriza ubwo bazokongereko kubera umuntu azizuko ntacho bitwaye
ajye makuru ntazo asubira kumva nani shamba kwa nzima mhamu ubijanja ni yangu mizofa tukio diba zaholeta iyo jamii ya kuhuga ya radio iyo ya galika mukupanga za makuru nitulira ipuka makuru ba ya ba ye kanda makuru ba tohaji chaguo tume mbwa tere yangu ingo wamanza kibangi wamaze kufata ingingo gachugira ko wuga ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise cyumve ngo bagiserurire umva radio baba baseruye ku cyumvira cyuga n'abanyagihugu nabo muto muto umva cyumva cyashaka gitura he
banwanye bakunze bijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mujyi mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 n'9995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,475, 16,675, 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000, 9,173,000, 10,630,000. Nijwi rya America ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya America i Washington DC. Naho kubijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi umugambwe y'Iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari. Mu majambo yavuzwe hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu igwati by'abatutsi batejejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya America Fidel Antoine Sabimana.
Kumbwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mkuru w'isagara cha Gitega hari hauri ya badasigana ba Iprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine afise kahise k'intambara y'igihumbi kimwe magana cyenda 93 kuko yatumye aba mu makomine afise ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakorera muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera janye n'amatora y'imirije
zuba kirukanya abazungu ngo bahora tuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko cyuko cyadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu nakime gisaba niyo ramuka duhemukiye afise imijyango nawe iri mu batishizabo azoba nawe yihemukiye
kuri zo mpungenge Abel Gashatsi umukuru mugambwe Iprona yahumurije
ne mwatora yego muzo hamuto yahungo gutimba tayira hajya mu nguri nibaza bahende kuko muzo hamuto y'umutekano
Kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona ishobora kurongora igihugu
muratora yego maze muratora y'ibihumbi na mirongo ibiri twisuganye nta nkeka Iprona iragisubirako nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora n'imibiri tumaze umukuru w'igihugu tuzoronka icegere Tumuti chegeera tuzoronka umushikanganje wa mbere Iprona nizobura numwe murabo
Naho gasho sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho kwibaza Burundi bwagiye buracamo byatewe nabo yita ba PDC PDC numwe mu migambwe yari komeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagandaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubi amacakubiri yugo amacakubiri yina abo nabo ni baba PDC bashaka yuko umugambwe wese kana Iprona bawugira iki ugira barundi bagume mu macakubi ingorane zabaye muri iki gihugu cyose aba dasigana n'aba PDC baje batwara umugambwe w'isikane aba PDC nabo no munsi bari mu migambwe yose nari muri Iprona gusa
ku mugambwe Iprona kabaye nakajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona uyu ni umwe muri abo banyepolitike avuga ko yari ari ndongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi tikomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe wadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza
gasosi ndimwo mu ijambo giwe yavuze ko baze biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafatwa bazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
muri cyo gihe umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'Imana muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Remo Nzimana
wapo gutoye watora neza
Uyo ni Leon Singenda Kumana icegera cuhorongoye umugambwe Frodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira ntibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu.
Oya izina guhemuka zishora guhemuka. Oya iziraguhemuka n'izishobora guhemukira ndadayemera ikiyo uratuzanye muri demokarasi oya iziraguhemuka n'izishobora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha oya iziraguhemuka n'izishobora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha
waserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe bwirizwa ryo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka nabana iyi bintu bibaye nabi mu gihugu
bashingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya kugaye oya muzavuka kanyayo mabi yose ari mu bwirizi bashingiro bamba kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo
Icegera cyorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ukamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi.
Ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa agiye kubana neza atakumiriye ubundi. Atanyagukira tamwana n'ikinono.
Iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimwo afatira karorero ku ngingo y'ukugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi
mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wa Amerika barugaye BBC barugaye isanganiro bagira bugare RFI bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona y'imona dufite
Umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 14 kwezi kwa gatanu 2018 Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
Kumakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini uhere mu Rwanda aho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda
Mirushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika imikino yo mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ejo ku cyumweru ku isitade ya Kigali I Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yahuye na Gor Mahia yo muri Kenya abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya ku munota wa 10 w'umukino Medi Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukira muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabiri ba Rayon Sports hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita Bakame abakinnyi ba Rayon Sports bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota wa 22 Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri coup franc Nyuma y'iki gitego cyo kwishyura, aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura ibari ku mugongo. Mu gice cya kabiri, amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere. Ku ruhande rwa Rayon Sports, Hussein Shaban na Christine Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia. Abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata, Medi Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyuranyo, ariko umupira urindurangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Tukina umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu Rwanda, hazatangira irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore. Amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza Jean Baptiste Kayiranga yatangiye umwiherero. Christine Mukangoboka, umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, atangaza ko Minisiteri ya Siporo n'Umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro.
Nshaka kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga ya, ariko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo. Ni ibiganiro bigenda bikorwa, ariko inkunga yo irahari.
Ese ubundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore ihagaze ite mu Rwanda mpuzamahanga? Twongere twumve Christine Mukangoboka.
Dukora selection y'ikipe y'igihugu, twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye. Ngo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze.
Mu makipe yo kwitonderwa cyane muri irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore, twavuga Uganda, Kenya na Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka Ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo. Ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa, bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira ubwo rukino. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa, abakinnyi bahiganiwe muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi. Kuri uyu w'Imana, ihiganwa ryabereye ahitwa Muvyegwa vya Ngozi. Ni mu kiyaya kigabura amakomine ya Ngozi, Mwumba na Gashikanwa. Ni urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane, n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye. Mu ntango hahiganwe imiduga 12, ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa. Muri iyo 9, 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota. Ikibanza cya mbere kikaba cyegukiye uwitwa Valerie Bukera. Mu miduga itarose amanota harimwo iyigendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca. Kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi, nibwo bwa mbere habonetsemwo umwigeme canke umukenyezi. Tumaze kwegera uyu mwigeme, yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa.
Yiyumvise neza cyane, kuko ni ibintu nkunda kuva kera, ariko sinari bwigere ndonka ukazi no kubikora. Ama namanja kuziraba, ndakunda kuziraba cyane gose. Ibintu byo kuhiganwa by'imiduga karumba na kubarorera gusa, ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko no pima nanje nkagerageza. Naronka ama sponsor na cyane cyane nkashaka gushimira ababyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha, witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo, aribo bashoboye kumfasha cyane kugira ashobore kugira.
Umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga.
Icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunze, kandi nakuraje n'abandi basanzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba. Ego na jewe ko ari rya mbere ry'iwanje nari mfise ubwoba, ariko kwisi uko uzuragira niko ubwoba bugenda burahera.
Muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera, harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Blandine. Uyo ntiyanyonga imodokari, ariko yari umudereva wa kabiri. Kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si kubusa, amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, ku mirongo migufi short waves.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.